bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda. Turabaramutsa tunabaha ikaze. Ku isi yose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntango z'umwaka w'2015 imbere yo kumugambwe CNDD-FDD umaze imyaka gama 300 yo mu Burundi yaragiye hamwe atanguza urugamba yise ALT au troisième mandat. Ugo rugamba rwari rugamije kwiyamiriza ico yise ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ico gihe ayo mashamu yavuga ko afise ibimenyetso sindamusiga yuko Nkurunziza zo kwitora izindi manda yahavuye aho yarahagaze mu 2015 n'ubu ni hakiri bavuga bati manda ya Nkurunziza mu 2015 yari inyuranye n'amategeko kandi yajihonyanga amasezerano ya Arusha. Ayo mashirahamwe yabivuga yishimikije ibwirizwa nshingiro ryagenga Burundi ico gihe ryatumura ko ata mu perezida arenze imyaka 10 ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu Burundi. Hagataho mu kwezi kwa munane no mwaka Perezida Nkurunziza arasozera iyo manda yateye impari aho ubutegetsi amaze ku imyaka 15 uzoba yegukanye intsinzi matora ategekanije mu kwa gatanu. Userukira umugambwe CNDD-FDD muri ayo matora ni General Major Evariste Ndayishimiye. Ikigiye gukurikira ni icahe kubiyamirije iyo manda ubu ivuye mu nzira. Hari impari zikihari. Abenshi mu biyamirije ikiringo cya Perezida Nkurunziza nibutse ko bari mu buhungiro bariteguriye gutahuka biziki kuri uwo mukandida ku mugambi n'imigambi azoshikira imbere mu kwiyamamaza. Umutumire twabatumiriye kugira ngo duce ijya nini utwo tubazo ni Pacifique nini nahazwe ari mu batanguje urugamba rwise ALT au troisième mandat. Pacifique ikaze ku ijwi rya Amerika, mwakoze kuduha kanukanye.
Ego cyane ndabaramukije kandi ndaramukije abarundi baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga abari ko baratwumviriza mwese. Ndabaramukije ndanabipfuriza umwaka mwiza w'2020.
Akabazo ka mbere Major Evariste Ndayishimiye ni General Major Evariste Ndayishimiye wagiwe nka kandida wa CNDD-FDD mwajyakiriye gute?
Reka mbere kuri ako gace ka kabiri k'ikibazo. Icya mbere novuga mu mwanya wa mbere w'umengo ntibinakenewe cyane kugira icyo tubivuze ko kubera ko cyari cyitwa ko kikiri ikibazo cy'umugambwe wiwe. Uyu munsi umugambwe CNDD-FDD umaze kuvuga ko utoye uzowuserukira mu matora yo mu 2020 ni nk'uko Frodebu yamaze kuvuga ko Leon Sengendakumana azoyiserukira muri ayo matora nyine. Hari uwundi mugambwe numvise umwe uherutse kuvuga ko hari uzowuserukira, hari abamaze kuvuga ko bazokwitoza bigenga. Mu mwanya wa mbere novuga ko bisanzwe ivyo ko umugambwe wose witegurira amatora ukavuga uzowuserukira muri ayo matora bigasigura ko mu mwanya wa mbere Evariste Ndayishimiye ni umukandida nk'abandi, ntabwo ari ab'umukuru w'igihugu ngo bibe ari ibintu novuga ko biyabituraba cyane biracyari bya ivyabo mu mugambwe iwe. Ariko rero ndava nkagaruka kubera ko ari ingingo ifisi kivuga ku gihugu cyose naho namaze kuvuga ngo yindi migambwe iramaze kuvuga abazoyiserukira ntabwo usanga uko biheza bigakurikiranwa ninge rusanga ari abantu ariko arabivuga ko bisha kubera ko umugambwe CNDD-FDD ufise kuba ari umugambwe ubazwa igihugu uyu munsi mu 2015 twari twipfuje ko CNDD-FDD itangi izina ry'umukandida wayo turamubura ari naho byahavuye bivyara injyana zikomeye mu gihugu ni gucyo rero cyo tuvuga tuti itogwa giwe nkirisanzwe kuko nikimenyetso ko Petero Nkurunziza atari wazoserukira uwo mugambwe mu 2020 mu gihe hariho ugwikeko rukomeye cyane ko yoba ari umuntu yipfuza gutwara ubuzima bwiwe bwose hamwe ugasanga muhamazina y'umwami kuba rero atari bazokwitoza bisigura ko icyo cyo kivuyemo twe tukagira tuti nko mu mashyirahamwe yari yamirije ikiringo cya gatatu ciwe iyi ngingo yaracerewe yacerewe imyaka itanu ni ngingo yateza kuba yafashwe haraciye imyaka itanu kandi ifatwa haraciye imyaka itanu igihugu kiba gitekaniwe kitwa dufise izindyane kitwa dufise abarundi bahunze igihugu
hanyuma none ubu bigiye kuba gahengo cyane
icyo ikizokurikira kuva General Evariste Ndayishimiye nawe agiye kwitoza kizovana cyane cyane n'intumbero ziwe wumva icyo kumbure haracyari kare cyane kuvuga ngo itogwa giwe rizoca rizana agahengwe kuko niko ikiringo cya gatatu twavuga ko ibyacu ibijyanye no gutwara nyene bizaba bisa n'ibirangiye mu kwezi k'umunani kuza ariko ibyo cyabyaye byo bizaba bikiri ngaho ni ngaho rero ikibazo nyamukuru kiri mbega uzobatowe mu 2020 asishe iyihe nyishu ku bibazo bikomeye byadutse byabyawe n'ikiringo cya gatatu
cya
Petero
Nkurunziza
bene ibyo bibazo biratomoye hari ikibazo cy'abarundi bari impunzi uyu munsi bari hanze kubera ko ubuzima bwabo bubangamiwe kubera ko bahamwa bazira ko biyamirije ikiringo cya gatatu mbega ku kibazo cy'abo bantu uzobatsinza nimba zoba ari General Evariste Ndayishimiye afise iyihe nyishu kuri icyo kibazo hari ibibazo bijyanye n'umwidegembyo w'abarundi urabona amashyirahamwe nk'amashyirahamwe yigenga yarafuswe mu gihugu turi hanze kubera ibyo abanyapolitike batari bake barahunze igihugu bazira ko bagwaniye ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha amaradiyo yarugawe hari ibintu byinshi byahindutse mu Burundi kubera icyo kiringo cya gatatu
uko kizogenda umwanya uriterera
ibibazo inyishu azoza azana n'iyihe ni ngaho tuzomenyera koko ko kuba we waje hari ikintu kizoba kigiye guhinduka zikuri mu Burundi
reka umwanya uko uzogenda uritera ijwi rya Amerika tuzoha akanya abakandida bose babikeneye babyipfuza bashaka ko tuyaga kugira ngo baze barishura kuri utwo tubazo dutandukanye anye icyo bazokora baramutse batowe na General Major Evariste Ndayishimiye ni aduha ko kanya nawe nyene tuzomutumira utwo tubazo atwishura ariko Pacifique ari hakabazo utaranyishura itogwa giwe mwagiye kire gute nk'abari mashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politique
nta wobesha yuko itogwa giwe itafise ico rihinduye namaze ukivuga kuva twiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ubwoba bwari ubwuko umuntu umwe yoba ashobora gushaka kwihariza igihugu iz'igihugu akakigira nk'umurima w'umwami coba ari igihugu cy'umuntu ibyo rero kuba hatowe uwundi azokwitoza ibyo biraheze kandi n'ibyikoze n'ibyizanye byavuye muri ibyo byose byabaye kuva mu 2015 kuba hariho abarundi babyanse hakacyakurikira amakungu akagira icyo abivuze ko niho havuye icyumviro cy'uko bikwiye guhinduka n'indani mu mugambi CNDD-FDD akavuga bati ibintu ntibishobora kubandanya gutya igihugu ntaho cyoba kiri kukiraja ibintu bigumye mu ruhagarara rumeze gutya ku bwacu rero kuba hariyo icyo cyuko atazobandanya tucyakira neza cyane iyo ni intambwe ya mbere icyo nta wokideha intambwe nayo igira kabiri ni ijyanye no guheza bino bibazo byabyawe n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nibagiye ko ari ikindi kintu gikomeye cyane kizoba makumbure bitarika narisa n'ikibazo cya mbere wambagije novuga ko nta yishuye ko ni ingene uzotwara uzotsinda azoba yatowe mbega azotorwa mu matora ameze gute ibi twari tumaze iminsi tubona abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bahohoterwa ibintu tubona bikoregwa nk'umugambi senero kwa Gatungwasa ubwo bizobandanya gutyo nyene bazobandanya bapfungwa kumwe byari bimeze abantu bazobandanya bafatwa babugwa irengero muri iyo migambwe ibikekwa kumenga n'ubusuma bw'ayo matora Evariste Ndayishimiye bagiye kubigwanya ku buryo agira ati nto nkeneye gutogwa neza ntihaze habemo agatosi mu itogwa ryanjye icyo ni kintu icyo niyaza ko ari cyo gipimo gikomeye kizotwereka Evariste Ndayishimiye by'ukuri uwo ari we niyo yiganduye uburyo twabona ubu byaboneka nk'ibiza gukiza abatari mu mugambo uri ku
ariko mu kurindira yuko icyo gihe avuga ati nzokora ankore be nkuri ibi bitandukanye nkaramuka mfasha ubutegetsi hariho icumu muzi ko nk'umunyamugambwe kuko Evariste Ndayishimiye uretse ko yari n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagiye adedeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi hariho nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi muribuka yuko ayo mashirahamwe atandukanye yanyu yabarizwa muri ubwo bushikiranganje imbere yuko aja kwitoza mwari mu muzi nkande kuko umuntu yari ko araja muri ayo mabanga aravuga ati ninde
yewe sindi mu bantu novuga ngo baramuzi ntitwicaranye ntitwagenenye ariko wumvirije abavuga ko bamuzi nta bose baragaruka bavuga ko ari umuntu w'umugwaneza baravuga ko ari umuntu yugurutse no mu bihe byose wasanga hakenewe nk'ibiganiro mu gihugu CNDD-FDD ikaganira n'abari basi ubutegetsi ikaganira n'abandi batari muri bwo mu yindi migambwe ni kenshi wabona ko General Evariste Ndayishimiye yari warungikwa nk'umuntu yobazi ushobora kuganira n'abandi ku bwacu icyo ni ikintu gikomeye cyane nkamwe yoca abandanya kuri uwo murindi ugasanga agize amahirwe y'ugutsinda amatora aciye abandanya inzira y'ukuvugana n'abandi barundi muri icyo gihe n'ukuraza bajye gutabara igihugu burya Burundi nta kindi kizobukiza atari uko hazokwama hariho ikiganiro cy'amaho hagati y'imigwi itandukanye y'abarundi ibyo nibyo byari byaravuganywe iyo arusha aje rero umuntu byorohera kuganira n'abandi ibyo birashobora kumufasha kandi bigafasha igihugu kogorora ikindi novuga yabonetsemwo nuko naho nawe nyene ari mu bari bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 si umuntu yagiye avugwa cyane mu byaha bikunze kuvugwa muri ubwo butegetsi nk'ibijyanye n'ubusuma nsindigira numva nowambeshe mvuze ngo ndamaze kumva izina ryiwe bariko barivuga mu bantu bonona itunga ry'igihugu abo ntibabuze baravugwa kenshi ariko izina ryiwe ntirikunze kuvugwa narijya n'amabanga yagiye arazezwa utasanga kenshi ari amabanga ahura n'iby'amafaranga ikindi novuga ni nko muri ibi murabona ko mwishyiramwe nka Fokode dukora cyane dukurikirana nk'ibibazo by'abantu bafatwa bakabugwa irengero abahohoterwa abicwa nowambeshe nawe nyine mvuze ko izina ryiwe twebwe nko muri Fokode turifise mu madosiye tumaze gukorako nowambeshe rwose hariho abandi batari bake amazina yabo usanga ariko aravugwamwo ariko igiwe ni ukuri nowambeshe ntaryo dufise hari abasha bagwira bati none ko ari watwara umugambwe CNDD-FDD uwo mugambwe ukavugwamwo imbonerakure onivuga ko ari milice nazo zigakunda kuvugwa mu byo guhohotera abantu icyo sindaciyo bagije mu kuvuga ibi byose ndiko ndavuga siniyo bagije ko arongoye uwo mugambwe ufise iyo milice ariko mu maraporo dufise wenyine ubwiwe nk'umuntu wenyine naho tumufise wenyine yakoze ivyo byaha wumva icyo cyose noza kukimwambika ntagifise hanyuma icyaje ko bishoboka n'ukurinda iwe birashobora gushyika akarinda
kurinda no kuvuga
w'2014 sinzi ko ari abarundi benshi barizi igihugu biyamiriza ibyo babona ko ari amakosa yakogwa n'umuhisi ya Adolphe Nshimirimana na General Bunyoni Evariste Ndayishimiye ari mu basinye iryo kete kubgacu rero byo turavye uko abo bantu bari bihangange muri ico gihe byerekana kurinda afise ko rimwe na rimwe ashobora guhagurukira amakosa akoregwa mu ruhande rwiwe akayiyamiriza ivyo tugiye tuti abibandanije gucyo byo kizigihugu byo fashe ikintu kimwe tugasohoka ibintu bibi cyane turimo muri kino gihe ikibazo no kumenya uko agiye kubyifatamwo kwiyambura igitsure cyabo bari kumwe mu mugambwe azoshobora kwiyambura igitsure cy'uwahora twari igihugu
reka tubirindire ego reka tubirindire ejo rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri isanga murabizi yuko ari benshi babarindiriye kugira ngo bashobore kubaza utubazo turahera kuri Barake Barake ikadze
Marakoze cyane
uherereye he
bo jene mu gihugu cya Zambia
akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazo
akabazo nashaka kubaza mu cyama Pacifique ni nahazo no kuvuga n'impunzi barashyitse impunzi nyinshi zirahunga zihunga amanda benshi bavuga yuko bahunze inkuru nziza negosiyo ubu inkuru nziza akabaye meye agacanga agaheza mugenzi we leni byashika generale Evariste Ndayishimiye agatsinda amatora ko bazoba bahinduye inkuru nziza eswe Pacifique wewe afise iki cyo kwangurira impunzi kugira ati
wewe uri muri nimba atari banga wowe nawe uri mu mpunzi zahunze imvururu za 2015 nimba atari banga ariko urakoze ugire umunsi mwiza urindirire inyishu yawe hari kuratwumviriza uherere muri Zambia ego Thomas nawe uratwumva
vaneza
uherereye nawe
ajewe ndi muri Anita Branta ya muri Malawi
akabazo kawe
yeah. Okay bo akashakabazo ahubwo ni inyunganizi nashaka kungana umushinga na Pacifique anakuvuga ko ibyabaye mu Burundi muri 2015 twarayibonye nk'abarundi icyo twasaba n'icyo twahanura nuko umutegetsi agiye gutorwa abo mureka gatwara kuko twarabonye ko byabaye mu 2015 amashyirahamwe amwe adaharanira igiciro cya politiki yabyitwayemo nabi kugira ngo ibintu bindi bishikaho byashize kuko iyo kiza gushika bakajya hagati ngo tubibone mu bindi bihugu nk'u Rwanda Uganda n'ibindi bihugu abakuru b'igihugu bashobora kurinda ibintu biri cyangwa bitatu hariho abantu b'abashinga nta usanga mu mashyirahamwe yigenga ntabwo bahamagara abantu kugumuka gutera amagenda nk'ibyo twabonye ahubwo bajya hagati bakabanguranya bagatora solution nziza kugira ngo babene igihugu
aho ushaka kugira ngo ntihave haba bitoma kugira ngo ntihave haba ugwikeko abuvuga bagumuye nibande bakagumura abandi
mbo dufashe nk'akarorero nk'umushinga n'afashe ikintu ntabwo ndashaka kumubwira ko karanyumva neza ari mu bantu ba ugambere bahamagariye ugwaruka mu barabara kugumuka yemereza ikirungo cyangwa
cyangwa cyangwa bavuze ko ari imyerekano kugumuka ni ukwiyerekana biratandukanye
ndeka tubifate ko ari imyerekano ariko mu nyumba zagiye kuvamo nyakuboha ntabeshe umenyesha makuru ngira ngo mwarabibonye kandi mwarabikurikiranye ntabwo byaheze amahoro n'umutekano urazi ko abayipfira ngo arayipfimo kandi ku mpande zose ntabwo tuvuga ngo hapfuye abapfuye bose n'abarundi ukarangiza nsaba ko muri leta igiye kuzoza imana niya yiduha yaba sosiyete sivile na leta n'abandi bose n'amashengero baje hamwe hari ikibazo batumvikana kuba kicara bagafata ingingo ariko hatende guseseka amaraso nka yasesetse mu 2015
murakoze urakoze ugira umunsi mwiza bimenya imana bibona imana muri antunga muhinga bw'ivyuma barankosoye bibona imana uherereye nawe
Nairobi
akabazo kawe usongora kugira ngo dusubize Micro Pacifique abishure
abicambe na mbere nagomba gushimira Pacifique ukuntu yavuze ukuntu yo bamuzi General Evariste o abantu benshi bamenyereye bavuga ngo Pacifique akunda gushyira amakosa ku bategetsi uno munsi ngatumbise imvugo yakoresheje yakoresheje imvugo nziza ivuga umuntu uko ari uko amwumva nta mikino nagomba gukora na Pacifique nagomba kumubaza mu gihe General rya Evariste yotogwa ariteguye kugira abarundi batahe kuko amuzi neza abarundi abari hanze kubaka igihugu hamwe n'abari mu Burundi
imbere
yuko kubikora
imbere yuko nakwishura
kandi yamuvuze neza mu ngumbise ngene yavuze nk'umuntu amuzi ku byiza
none ga bibonima imbere ko anakwishura ariko niwa ajeje kubwira abantu guhunguka cyangwa kugira iki
oya mugihe perezida urya mu gihugu yotogo akagasaba ko abantu guhunguka akagasaba ko aba sosiyete sivile imufasha pacifique barabyiteguriye kibazo bamfite cyane cyari
urakoze cyane ngahi Nairobi ugira umunsi mwiza bandanyururaniko
Ego
Pacifique rero turahera kuri Barack muri Zambia ati kigiye gukurikira ku mpunzi n'icahe
ndashimiye gose ababajije ibibazo ko bayibajije neza Barack ati hamwe Petero Nkurunziza yumva ku butegetsi kandi nibyo twize twiteze mu gihe atazoba yitoje mbega nubanze utambwira impunzi ngo zitahe gisa n'ikibazo mbere n'uyu wa nyuma yari abagije
ego muce mu byishurira hamwe ego
nibaza ko ikibazo mu kukimbaza ahubwo bagira bati mbega uzoba witeguriye gutaha kuko buriya mu guhunga nta muntu n'umwe koko wundi ngo duhunge nta n'umwe umwe wese ahunga arazi ahari uko hameze ninge nabangamiwe abantu ntibabyutse umunsi mwavuga ngo reka duhunge abantu bahunze abari ko babiruka ko ngo babice bahunze bamwe batorotse bamaze gukomereka abandi bazi imitahe abandi bafite amakuru y'abari ko barabarondera ikizoba rero kizotuma abantu bahunguka sikindi sijewe nzovuga ngo nimuhunguke nuko vyarindi nyene vyabiruka ko bazokumva ko bivuyeho nuko umukuru w'igihugu azobatowe azotanga ijambo ry'ihumure ijambo ry'ihumure samajambo gusa ni n'ingingo zifatwa hari ingingo zizoba zikenewe abantu basohotse igihugu bashyirwa ko imitahe mpuzamakungu y'ukubafata bitwa abicanyi bitwa abansi b'igihugu mbega uzobatowe azokwemera kwabo ari abana b'u Burundi atari abansi b'igihugu kuko izo mvugo no muri kahise zanye zikora ibara zigatuma abarundi bajya mu mahanga bamwe bakitwa inyanka Burundi abantu abana b'u Burundi bakitwa abansi b'u Burundi ariko uyu munsi abiswe gutyo ukabona batwara igihugu nabo bagasubira kwita abandi ngo namwe muri abansi b'igihugu ibyo ibintu bikwiye guhagarara twiteze kumva ni ijambo rizovugwa n'ubuzo bahejeje gutogwa akavuga ati kuvubu abana b'u Burundi bose n'abana b'u Burundi ntabansi n'abakunzi b'igihugu
nibaza yuko bibona imana muri Kenya na Barack muri Zambia batomokewe Thomas kukabazo kiwe ari muri Malawi ndashaka yuko ivyagarutse ko vy'imigumo ko niki tuvyihoza ariko tukibanda ku kibazo ati muriteguriye kuzoja hamwe nk'amashamwe yigenga abari mu madini atandukanye n'ubutegetsi buzohaba kugira ngo ico gihugu cubakike izo njyane mwariko muravuga ziguma zisubiriza bise izina bariya bagasubira kuryitwa birangira
nico wihogeje burya si gito kuko niko twita mu gihugu niyo nemeje kuvuga umuntu avuze ati umutegetsi arenze kwibwirizwa bakati bavuga ngo yakoze imigumuko sivyo imyerekano yitwa imyerekano n'imitwe imigumuko hanyuma abakoze imigumuko nabo yavuze abateye amagrenade abarashya abantu ivyo natwe ntawo dushigikiye abo bakwiye kuvurwa umwe wese ku izina ryiwe ati naka yarabwiye abantu ngo tere grenade naka yarumitse naka ngo ugende urase ibyemezo bikabaho umuntu akagira icyaha we nyene ntabwo habaho icyaha kikivunga ico nibaza ko abarundi batwumviriza kwiho gitahura neza hanyuma ati mbega none nkuko bibereye mu gihugu kirimo demokarasi cyiza kiyubatse abategetsi b'u Burundi bashasha namwe byo mashyirahamwe yigenga n'abari mu migambwe muzokwemera kuja hamwe mwubaka igihugu mwese nk'abana b'u Burundi nta n'ikindi twipfuza nta n'ikindi tumaze iyi myaka itanu dusemerera dusaba tugira tuti nihabeho umutegetsi ahuza abarundi maze abarundi bicarane bavuga ibyabatandukanyije batorera hamwe umuti w'ibibazo biriho nk'abana b'igihugu nta kindi twe twipfuza kubona u Burundi twese twicarana twaganira iby'igihugu ariko umwe wese yubashwe mu byajejwe amashyirahamwe yigenga arafite uruhara rwayo akubahirwa ico n'ubwigenge bwayo imigambwe iri ku butegetsi n'itari ku butegetsi umwe wese ukubahirwa ivyawo abategetsi nabo bakubahirwa amabanga bajejwe uko niko biteza kubaka demokarasi y'ukuri
ego ngira ngo Thomas muri Malawi aratahu tomokewe Jean-Claude Kadina wewe Jean-Claude turi kumwe Jean-Claude uri kuratwumva Jean-Claude turi kumwe kuri telefone ndumva Jean-Claude aga telefone kiwe tutari ko turashobora kumvikana Pacifique nahazwe nuko rero ubu turi mu kwezi kwa mbere kugomba guhera kwa kabiri kujemwo imitegura y'amatora itangure kuri bamwe nabandi jana namaze no gutangura uko Burundi buriko buritegura ayo matora amashama dakiranira ivyicaro vya politique baravuga bati mu nshingano zacu turase gukurikirana uko ayo matora agenda uko biriko birategurwa vyo murabigona kwiki mu gihugu c'u Burundi
uko amatora ariko arategurwa n'ibintu biduhagaritse umutima ivyo ntawo bideha biduhagaritse umutima kuko muri demokarasi biragoye gose kumva nk'amatora atagira inderetsi zigenga zari inderetsi mva makungu zari inderetsi zo mu gihugu nyene ariko by'ukuri zigenga nk'amashyirahamwe yigenga yahora bikora ntituzi ko abazoshobora kwemererwa gushobora gukurikirana ayo matora uko bazobangana na rijya amashyirahamwe menshi yafuswe ayo yabigenga hari kandi ikibazo cy'abazoyitaba hari abanyapolitike bakeyi bari mu gihugu barekuriwe kwitaba ayo matora hakaba n'uwundi mugutari ari muto abanyapolitike cyane cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze nabo batarekuriwe kuyitaba nico murumva ko ari akanenge gakomeye cyane muri ayo matora mu gihe bamwe barekurirwa kuyajyamwo abandi bakayankirwa kuyajyamwo kandi bose baharanira ikintu kimwe ko botanga ijambo ry'ingene Burundi bukwiye gutwagwa maze umurundi we nyine akihitiramwo uwo yumva mushimishije yumva ko azogwanira inyungu ziwe kandi avuga ijambo rihuye n'icatise ku mutima maze abarundi bagahitamwo bashaka agaheza akabarongora ikindi ni ibinamaze kuvuga tugenda wumva by'iterabwoba hirya no hino ukumva abo mu migambo itari ku butegetsi bafatwa bagafatwa kandi n'abari mu yindi migambo nicyo kiba gitangaje kumva abanywanyi w'umugambo umwe bahabwa ububasha bwo kujya gufata abandi rimwe na rimwe bakanabagiriza ngo bagize inama zitemewe ukibaza bamwe b'uwundi mugambwe nabo bagiye kubafata bo ingene bakoranye ari abo muri uwo mugambwe bakajya gufata abandi mugabo bamwe bakagirizwa ko bagiye hamwe mu nama zitemewe hari ibintu byinshi rero twumva ko gushika ubu bidahumuriza ariko bizogenda bibonekera ku rubuga ingene bizoba biriko birifata mu minsi iri imbere
murakoze cyane Ferdinand Ikazi dusangire ki yago muri isanga
ego murakoze namwe
uherehe ga Ferdin
gende ngahe bujumbura
akabazo kawe w'ubutunzi kuko wa politiki uri gitega
ego
akabazo kawe
akabazo gende nashaka kubaza nyakuba Pacifique nyazo bana yuko kuva aho injyane za politiki zitanguriye mu 2015 aba politiki kagena naba abantu bagahunga bivuye kuri manda ya gatatu ya nkuru nziza none ubu harayabaye itorero umukandida zose rikira umugambo ya CNDD FDD nashaka ndamubaze mbega rujya rugamba nk'uko yahora rugwana rijya yahora agwanira ubu agiye kubitumbereza kujya Evariste Ndayishimiye cyangwa azobandanya abitumbereza ujya hahora nyakubaho Peter Nkurunziza
ushaka kuvuga iki kuvyerekeye kuko yavuze yuko ikibazo ca manda coco urumva ko kiriko kirasa nk'ikihavuye ivyo yahora avuga to muri vya rivyo kugira ngo twumve ivyo ushaka kuvuga
so dufate nk'impunzi nk'ubu impunzi ziri mu mahanga mbega zoba zigiye gutahuka kubera umuntu agiye guhinduka cyanke bobo bariko baritegurira gutaha cyanke ibiganiro byoba biriko bibera hanze byoba biciye bigenda kurangira cyanke bigiye kubandanya mbega nimba bigiye kubandanya bizoba byerekeye nde
bizokwega ushaka kubaza ko bizokwega Evariste canke bikega pyo nkuru nzize ko Pacifique yavuze ko atarato gura ko zereka akwishura ko kabazo kawe Ferdinand Simavenda muvugire
yego
Pacifique
cyo cha Ferdinand numva kirumvikana gusa ni nkuko nkuko mwamubajije bya mugoye neza gutomora icagombye kumbaza kuko ambajije ati mbega urujya rugamba yahoramwe yahora akora hatwara Petero Nkurunziza azorubandanya mu gihe hazoba hariko aratwara ubundi ubundi sindamuzi nyine yitwa ashobora kuba ari Evariste Ndayishimiye ashobora kuba agatongwasa ashobora kuba ubundi muri amwe bose amadevu akaba azitoza none muri ico gihe hato ubundi bizoca bigenda gute igikorwa c'amashyirahamwe yigenga muri demokarasi ntigihinduka ngo nuko hari izina rihindutse ry'ubutwara naho ho natsinda uwo mashyirahamwe yigenga dufate nk'amutama Petero Kaderi Mbonimpa yaba yarafise uruhushya rwo kuza kwitoza dufate ko yitoje agatsinda amatora igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga ntigihinduka kiguma ari cya kindi nyine igikorwa cyacu ni nk'igihe nka twebwe nko muri Focode n'andi mashyirahamwe atari make twegeranye ni ugukurikirana ibikorwa bijyanye no kubahiriza agateka kazi na muntu none umushashaje agapfungira umuntu ubusa tuzoca tunuma mbega umushashaje bagasubira gufata umuntu akabugwa iyo yarengeye bakabugwa bamupfungiye tuzoca tunuma mbega haje umushasha bakamwe akica abantu tuzonuma mbega haje umushasha akiba amashyirahamwe yacu azoca numa kubera ko hahindutse ubutegetsi uzoba hari wese akoze ibitajyanye n'amategeko tuzobyiyamiriza uzohajya wese hariho ijwi ry'abanyagihugu ritariko riraduga ngo rimushikire tuzofasha kuri duza hari ikibazo tukwiye kujya kubaza mu nzego z'igihugu tuzojya kuzibaza uzobatwara wese naho yoba n'uvuye mu mashyirahamwe yacu icyo abarundi bakwiye kucyumva kuko muri iyi myaka iheze ibintu byarabaye nabi cyane ku buryo ubutegetsi buhari bw'isi ibikorwa byacu nk'ibikorwa by'ukwanka ubutegetsi ntaho bihuriye n'ibikorwa bisanzwe muri demokarasi ubwiye muri demokarasi zikomeye duba duti muri Amerika mu Bafaransa usanga n'ahandi babafatwa nk'akarere muri demokarasi mbega muri ibyo bihugu hariho amashyirahamwe yigenga abandanya baza batorwa ariho cyane uko ubutegetsi buhinduka ibibazo biguma biriho by'abanyagihugu haguma hariho amashyirahamwe y'abanyagihugu
ngira ngo yatomokewe Ferdinand Ibujumbura turabyizera niyo nkuru nawe wikadze
murakoze cyane
uherehe ganiyo
uyu mwanya mpereye mu ntara ya Cibitoke
mu Burundi akabazo kawe kwa Pacifique ni nahaze twagutumira ino munsi
yego nyakubahwa Pacifique mushobora kuba muri bamwe baba baravuye mu gihugu cy'u Burundi bivuye ku kwiyamiriza manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu mbega ko ubu tubona yuko atazasubira kwitoza ni ukuvuga ko ibyo mwiyamiriza yaba byarakemutse mbega umutekano ki kireje kumba ikintu nyine kiri kwese umutegekanye kiri nko gutahuka mu gihugu cyangwa se n'ibindi mu mutekanya sinzi ko umuntu wo muco kwiza
niyo nkuru utubabarire gatonya tubanze dusigure Pacifique ijwi rya Amerika muriko muravugira ko Ibujumbura mu Burundi igihugu cyose baratwatse FM ntazo dufise byumvikana ko ari abanyagihugu bashobora kuba bashaka kudukurikirana ariko batadukurikirana akabazo niyo nkuru abajije mwagaciye ku masonga kubandi niyo nkuru gume ku murongo kuko utafise uko twumviza mu Cibitoke Pacifique akwishuye muri make kuko yari yavyishuye Pacifique
ego cyane
muri make
namaze kubivuga yuko byose bizovana ku nyishu zizotangwa n'umukuru w'igihugu azobaje kuko abantu mu guhunga ntibahunze ikintu kitwa ngo tubaje manda na tubaje manda yabirutse ko tubaje manda si ikintu gifatika ngo uvuga nk'ahantu gisanga abantu bahunze babashyize ku imitahe yo kubafata abantu bahunze bari ko barabiruka ko ngo babice abantu bahunze bamwe batorotse bakomeretse bamaze kugirirwa nabi dukeneye umucyo uzova ku uzoba yatowe agira ati ubu nihumure ibyo bintu birahagaze abantu bagiye gukingirwa kandi bose bagiye kwitwa abana b'u Burundi ikintu numva cyane muri ino bibazo biriko biragaruka nuko by'ukuri ibi bintu biruhishije abarundi bose baba twebwe twahunze baba abari mu gihugu urumva ko bose bagira bati biga ibi bintu bizohera ryari turasubira kubona turi mu gihugu tubamwe twese nk'abana b'u Burundi atabagorewe hanze abo mu gihugu nabo gasanga bafite yandi magogwa yabo abaterwa batumago baranahunga
murakoze
bizohera ryari ibi nibyo abitoza bose bakwiye kumvamwo abarundi barakeneye kiza kubahumuriza bagatekana bose
ego niyo nkuru watomokewe
niko natomokewe narekeje n'ingenzi n'ihera na natanga
ego ariko usongora kuko dufite benshi barindiriye ku murongo wa telefone bwira ntiwisangize ikiganiro
ego hari ijambo nonzise muranunga naje ikiganiro camaze gutangura ariko nashitse hari ikintu cyari kwakiravuga ati aba fatwa mu ntara zitandukanye baba bigeza bagaca bavuga ngo bamuhoye kuba ari mu mugambo y'inoyo ariko reka ngerageze gusongora rimwe na rimwe dushobora kutaba twashitse neza ahantu ibintu byabereye ariko ntitugerageze kumenya impamvu kuko hari n'igihe dusanga hariho ubupfa itongo n'ubundi
niyo nkuru ibyo ntitwobitebako ko nk'umugambwe SNL hariho amaraporo atandukanye biyerekanira bakavuga ati imeze gutya na gutya nivyo ntitwanse ko hariho impari z'amatongo canke iki ariko kuri ibyo yavuga ku byerekeye abafatwa bazira imvo za politiki ubwire umunsi mwiza ngaho muci bitoke mu Burundi
ego
turafise Pacifique ku murongo wa telefone Pacifique ikaze Pacifique uratwumva Muvunyi wowe uratwumva Pacifique ngo ravuye ko Muvunyi uratwumva Muvunyi uri kuri uratwumva ku murongo wa telefone Onesfort wowe uratwumva ndumva abakunzi bacu sinzi ivyo ari byo Onesfort uratwumva nawe nyene ndumva atari tutumva atari ko aratwumva none ga Pacifique ni nahazuye mu mashira hamwe atandukanye adakiranira inyungu za politiki ubu unye abarizwa hanze y'igihugu hari umukenyero muri ko murafata hari imigambi itandukanye muri ko muragira muvuga muti ko uyo mukandida bari barindiranye igishika naho bavuze ati sionye namaze gutangazwa benshi bari barindiriye ko mugambwa umutangaza muri ko muravuga muti ikigiye gukurikira niki kugira ngo mu kwezi kwa gatanu hazogere nimba arabatahuka batahuke nimba aravuga ati reka turindire ivyavuye muri ayo matora bibe hari ico kiriko kirakogwa
mu bisanzwe sinibaza ko ku ruhande rwacu hari ikintu kinini dufise kinini twokora abo abategetsi abitegurira gutwara nimba by'ukuri bakeneye ibyo tuze niwabo bitegerezwa kuva twebwe barumva aho duhagaze barumva inyene tubona ibintu barumva aho uko turiko turavuga tunababona ariko si twebwe dutora umuti w'inzitizi zihari ni ijambo ritegerezwa kuva iwabo nyene mbere kimwe n'uruvuga ko mbona kimeze nk'amakenga ndakigiriye ko nuko ubutegetsi buhari uyu munsi bushobora no gutega imitego abagiye kuza inyuma kuko wumvirije hari ibintu byinshi biriko bihuta muri uyu mwanya imanza zihamagarwa gasakisaki kurondera guhana gose abantu bakabashyira mu bihano nka twebwe turi abantu 34 twari twarasize ko imitahe mpuzamakungu twumvise ngo badutumye ko mu butungane ngo itariki zine z'ukwa kane tube twitabye babizi neza ko bidashoboka twarahunze turi mu mahanga turi berewe nabi bararizi neza ko tudashobora kwitaba ubwo butungane ariko basohoye baduhamagaje bavuga ngo ntibazi iyo turi ngo nitwitabe itariki zine umuntu akaca yumva ko hari nk'akarindi ubwira ati reka ngende ndabinyarukije nyabu na bose ndabahanye ndabashize ko n'ibihano by'ubutungane kubera ko ntazi ubucya nsubirira intumbero yo bafise zo kuborohereza murumva ko hari ibyo tubona bishoboka kuba nk'ibintu biza kuzitiza kugira ngo n'ubujoza ashikire mu bintu bigoye cyane ngena zo bisohoka
ndabumva rero
kuboneka
ivyo Burundi biracara gapfindo canke n'agapfindo kariko karatore gunyisha ubukebu kuko buca uko bwije
ego cyane noneho injyane zirahera ibiza birahera ibihe bibi birahera ibi turi mwose bishasha mu Barundi barabizi ko haruwe kwa mbuga tinawu zikiri ngo chaka katonko benshi wabigaru tseko aliko vuri ibintu bikuru bituma mu Burundi haba injyana abantu bagahunga niko n'amasezerano ya Rusiya yabivuze hama hariho akabi gato itabakeneye kwizizira ubutegetsi kakigiza y'abandi Barundi niko gahita kakabita amazina y'ubwansi bw'igihugu bakabagira abantu babi cyane kugira ngo barabe ko bokwizizitira bonye n'ubwo butegetsi haba uyu munsi haba mu myaka yaheze byamye bimeze gutyo ariko Burundi burakwiye umurongo udazari umubyeyi w'abarundi akaza gufatanya abarundi batatanye singekeranya kwivyo bizotinda bigahera muri kahise byaramaze imyaka irenga 30 byatinda biraturura uyu munsi sinze ko dukeneye kurinda ku mahindi imyaka 30 dusubira inyuma nuko tuzonyarutsa gutora umuti abarundi bagasangira kuba igihugu cyabo
tose Wilson ku yindi murongo wa telefone Wilson ikadze
ebe murakoze cyane
uhererehe
ndi mu Buhinde.
Mu Buhinde. Mu Buhinde urumva ni hagufi y'Ubushinwa byifashe gute mbere yuko tuja ku kiyago cha politike aho kuvyerekeye corona.
Bo ngana na ka iraboneka cyane ariko harabo bikeka bari muri quarantine ariko baragerageza kugira ko boba nabo nyene bafite iriya virus. Ariko bo aho turi yene twa ubwo barashaje buraduteke ariko nibirashikaho cyane
hanyuma rero tugarutse kuri ibi inye twari ko turaga na Pacifique nini nahazwe
ego narikse akabajyo nashaka kumubajya mu bisanzwe turaje umukandida CNDD-FDD yatanze nibaza yuko nibaza ko atatandukaniro rihari cyane nuwo aje basubiye kubera ko ahise kaba bose bari bari kumwe mu muharugwana amabara no mu gutwara nibaza ko bari bari kumwe rero ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire none by'ukuri nimba uyu mukandida nawe nyine na Duda kuko yavuze ko Duda ashira mu migambi cyangwa niho gusubirira ashira mu ngiro ibyo uwaje basubiriye yakoze none ko hariho imitahe ibarindiriye leta yahunzida yashizeho hariho kandi uri kuraraba nk'imigambi nk'ibintu bya severe bariko barakora urana ko ari ibintu bariko barakora gihutihuti kubera ko nibaza ko bitari byiza ko babikora mu gihe abarundi bose hariho abafite ibyo bagirirwa cyangwa batagirizwa batari mu gihugu kugira ngo nabo bagire icyo baterera muri uriya mugwi severe rero nk'umutumire icyo bibaza nk'imyaka indwi iri imbere uko babona politiki yo mu Burundi izoba imeze babibona gute kandi nabo nyine nka sosiyete sivile uko babona kuko ubu bari hanze y'igihugu uko babona eske mu myaka indwi bibona hehe murakoze
ushaka kuvuga imyaka indwi ufatiye kuri kukiringa umukuru w'igihugu azojaho mu kwezi kwa munana zomara mwibwiza nshingira zomara imyaka indwi nico ushatse kubaza
ko azomara imyaka indwi kandi nibaza yuko atagihindutse nta kintu kinini kizohinduka nibaza ko ari wazotwara mu gihe CNDD-FDD yamaze kumutanga kandi akaba ari ifite igihugu amatora iri kwera abategeza kuyatsinda
wowe uhava uvuga ko yaheze kandi ataranaba
oya ni yaheze ariko nawe nyine uri kurabumviriza kandi turabye muri Afrika cyane cyane iyo umugambo uri ku butegetsi kugira ngo utakaze ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni ibintu biba byaciye kure cyane kandi urabye inguva fise ukaraba n'umushigike kuko nawe nyine yarivuga ati ushigikiwe n'ingwa aravoma urumva nibaza yuko kugutsinda yuko yo hinduka ariko amahirwe menshi nuko azo umukuru w'igihugu
Wilson ayo majambo uri kuravuga mwavuga ko azokora nk'uyo azo wamwizeye ni wazobasubiriye ni iki twibutse ko ari amajambo yavuze General Evariste yavuze igihe bamutora ku munsi wa mungu urakoze ngaho mu Buhindi ubwire umunsi mwiza ukomeze kwirinda corona
ego murakoze cyane
ego Pacifique wumvise amakenga ya Wilson arimo utubaza akavanga amakenga akavanga n'ibindi vyiyumviro vyiwe duga ku ijambo
ndamushimiye Wilson kutubaza ndakije natwo nyene turumvikana gose kandi n'amakenga afise ndayafise nacyo buje twese turayafise mugabo mu buzima bw'ibihugu nta muntu yokwama agira ku makenga gusa reka tufatire ku bimenyetso bizuba biboneka uwo muntu arinza umukuru w'igihugu azoheza kerekana ariko umuntu agome yibutsa ko mu mwanya turiko turabivugamwo uzo umukuru w'igihugu ntawe tuzi nawe tuzi nibyo twaza bidashoboka birashobora gushika ugasanga haratsinze uwundi kumbura abantu bagatanga hari inshuro zose hatsinze uwundi nge namwe mbona mu Burundi abantu batangara bakanakanguka ni nayo mpamvu nubwire nabo babafise ubutegetsi kunabyitegurira byose kuko iyo batsinzwe batabyiteguriye bihora bibyara izindi nduru zindi tureke kuvuga rero ngo byaraheze reka dufate ko hari uwundi ashobora kuza mu 2020 ariko kandi no mu gihe woba haje uyu ariko aravugwaho muri CNDD-FDD agize ati Wilson ati none ko bava mu muganga umwe ko babwiye ku rugamba rumwe hari ikindi kizere na kimwe cyosubira kubaho njye ngo manibutse ko ariho ikintu abantu bakunze kwibagira igihe twiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu 2015 nabwo twavuze ngo twiyamirije CNDD-FDD iki n'ukuri abantu basubire bacunze neza mu 2015 twasaba ko habaho amatora meza yubahiriza igwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha maze uyatsinze akacarongora igihugu tukamwubaha rero nibuka yuko icyo gihe nabijya bita amasondage hari cyitwa Afro Barometer cyari cyayikoze cyavuga ko CNDD-FDD yashobora gutsinda ku rugero rwa 56% Petero Nkurunziza atitoje ni ukuvuga ko twebwe nta ngorane twari dufise ko umuntu wo muri CNDD-FDD yitoza ingorane kwari uguhonyora igwizwa shingiro nicyo twavuga uyu munsi rero ntituje kuvuga ngo ntihagire umuntu yitwa umu CNDD azopfa asubiye kwitoza mu Burundi ngo ntacyoshoboka twebwe tugira tuti nihabeho amatora meza yubahiriza abashaka kwitoza bose n'abarundi bakeneye gutora bubahirizwe mu myidegembyo wabo maze uwutsinze amatora umugambwe wese yovamwo tumwubahe nawe yubahe amategeko agenga abarundi aho niho twe duhagaze nabwo duhagaze ku mugambwe kanaka iyo CNDD-FDD itora Evariste Ndayishimiye mu 2015 ubwo hari barabara twari kujyamo amategeko yari kuba yubahirijwe iyo bashyiraho Gerevade Rusikiri iyo bashyiraho uwundi mu CNDD-FDD wese pio ntabyo hanyuma ikani benshi bafise uwo bashyiraho wese twebwe atsinze twari kumwubaha atsinzwe twamusaba ko kubaha uwari kuba yatsinze
muri make rero
n'ukuri ndagishimangire ntabwo tugwanya umugambwe kanaka tugwanira uburenganzira bw'abarundi aho niho jewe abo turi kumwe naho twebwe tuba duhagaze tukagwanya kandi uwo wese ahonyora ubwo burenganzira bw'abarundi
reka ngira ngo Wilson hari mu Buhindi aratomokewe Emmanuel ikadze uherereye
he ndi Kigali mu Rwanda nitwa Ndayisenga Emmanuel
akabazo kawe
Mbonyewe ni mwererano n'ishingiro. Uwo nguwo basizeho nagira amahirwe yo gutsinda nyine akaba perezida se n'icyo azakora kugira ngo imbonerakure zihari zibangamira abaturage azazishyire ku murongo kugira ngo itanga amahoro mu bandi banyagihugu
none ga Emmanuel urumva Emmanuel ariko wavurenganya Pacifique nawe Pacifique hava aza kumwishurira wazi reka tuzomurondere abyishure bishitse
hamwe byoshikaga akaba perezida
Evariste akaba perezida ariko urumva ko akabazo Emmanuel mu Rwanda hariho FM uze kubandanya twumviriza nibaza yuko ako kabazo kico yokora Pacifique atari we uza kukishura turafise Ernest ku murongo wa telefone Ernest Kaze
murakoze cyane
aho uherereye
ndi mu gihugu cy'Ubushinwa
byifashe gute ibya corona nga urumva ko turonse mu Bushinwa nabo muri mu Buhindi turababaza kuko amakuru yabo yari yatunaniye kuronka
turi ku rutonde rw'igihugu caduhaye ubu tugisagara mpereyemo hari ingingo yuko tuguma mu byumba mu mazu hanyuma turagirwa ibipimo by'ubushuhe kabiri ku munsi nk'ikigo mbayemo twemerewe gusohoka rimwe mu minsi itanu tugiye gusoma ibyo dufungura
hariho ibihugu byatanguye gutahukana abantu ambasade y'u Burundi hari icyo irababwira kuri ico kintu ko nabo bashobora kugira gutyo canke bakaraba ko ntubigende
ngira baracika zanura yo bica hose turacayindiri
nuko rero tusubire ku byo twariko akabazo canke intererano kwa Pacifique ni nahazo
munda mukirizo bwa mbere umutumire
arakumva
hanyuma jewe nanezewe cyane gose maze kumviriza amajambo uyu Pacifique yashikirije ku byerekeye ujya munyacubahiro umugambi uri ku butegetsi washize imbere ngo zibaserukire mu matora twinyirije naciye mvuga nti ese icyo mpa barundi tukagira uwo mutima ngira ngo abahora bibaza yuko ari umuntu avuga n'abo bategetsi uyu munsi yumvise yuko Pacifique ishusho yiwe avuga umuntu uko ari cyo kintu nagishimye cyane gose naryohewe cyane gose niyo ntambwe abantu twari dukwiye kugera ko kugira ngo bimenye kujya ku muri Amerika abademokrati n'abarepubulike ukudahuza kwabo bigira inyungu idasanzwe ku iterambere ry'igihugu cy'Amerika hanyuma akabazo ka mbere nashaka ndamubaze turamaze umwaka ugomba kwire igihugu cy'u Burundi gihinduye ibyiriza shingiro kandi turimirije amatora mbega babibona gute nk'igihe amatora yo tuteza amatora kandi tuzoronka indongozi zishasha mbega barizigira kandi baramaze kwemera yuko ibyo bintu biteze kuzogendera ku rutonde rw'ibyo bwiza shingiro abarundi basanzwe baritoreye ikintu cya mbere hanyuma ikigira kabiri amatora twimirije kuba yimirije kuba n'amatora adasanzwe ku gihugu cy'u Burundi kuko ibyo bya mbere agomba abe atamfashanyo ku mbere zibaye kandi ni nayo matora agomba abe wanagomba n'amakungu ataje kuyarorera ni ukuvuga ibyo amatora imitwaro nk'amatora meza ibiharo bizoyavamwo bikaba ibyizigiwe ku mpande zose urumva ko ari intambwe y'ubuzima bagiteye ariko birashobora gushika kandi rezidenti zovamo ntizibashimishe mbega nko mu gihe bitobashimisha mugabo intwaro zikabandanya nta makenga afise yuko iyo bica hose n'amakungu n'ibihugu bibahaye indaro ibyo havura byibaza biti namwe byo musaba kumbure ntibifashe bahava usanga urugamba batanguye rubaye impfa gusa icya nyuma nagomba kumubaza yuko nubwo dusigaje amezi ashaka kuratika kugira ngo amatora abe waba mwakimubajije ariko sinakurikiranye kubera byo ahantu ndi ndabakurikiranira kuri Facebook nashaka numve yuko hoba hari ikintu ariko barakora ko nabo bagataha kuja kugira uruhara mwajya amatora twimirije bagasa nk'uja kuyarorera n'ibindi nubwo itahiba ariko n'ibindi
Ernest akabazo kawe kanyuma unkundiruze kuja kuwezi tata kaburungu radio yacu veho akaburungu com urabahanditse muri isanga ikiganiro cyose urakihasanga kuko Pacifique yabisiguye kuri ako kabazo kanyuma gusa reka ndamuhe akanya yishuye kuri ayo makenga n'ibibazo byawe bindi urakoze ugira umunsi mwiza canke ijoro ryiza ngaho mu Bushinwa ijoro ryiza mu Bushinwa rero ego Pacifique
ku kibazo cyabarijwe n'uwo uri mu Rwanda mwamaze kumubwira ko nta nyishu ndagifitiye naje mbega nta Evariste ndayishimiye yatsinze ikibazo cy'imbonerakure tutagifata gute ntabyo nzi kandi ibyo ni bimwe mu bizomwerekana nyene uko azobaje uwo azoba ari nitwo bimwishurira tutarabona uko agiye kubyifatamo ku cy'uyu ari mu Bushinwa ati mbega ko hasigaye hariho ibyigwa shingiro byatowe mu 2018 ibyo byigwa shingiro hamwe iby'amatora byogenda neza twebwe tuzorigendera ko nibaza muri ya ntumbero navuze y'ibitegerezwa kuvuganwa niyo umukuru w'igihugu mushyashya yaboneka akaza arondera gufatanya abarundi navuze nti ikintu kizoba gihambaye nuko azorondera umwumvikano hagati y'abarundi ibyo byose birazwi aho impande zose zihagaze ku bijyanye n'ibyo bwirwa shingiro hariho abarifata nk'ibwirwa shingiro rya Petero Nkurunziza hari abandi bagira bati dukeneye ko hubahirwa ibwirwa shingiro ryahahora bisunga amasezerano yiyarusha ibyo rero nibyo ubutsinzi yashaka gufatanya abantu araba ibyo nyine badahuriza ko bakabyicarana maze bakabivugana bagatora umuti kuri bene ibyo bibazo erega urundi bwandi bufise amabwirwa shingiro menshi ariko hama haboneka ingene hatogwa umuti w'ingene haboneka ibwirwa shingiro rya bose ariko n'abantu batazi murazi ko mu 2022 igihe hatogwa ibwirwa shingiro gico gihe mu mugwi w'abarikoze harimo Perezida Melchior Ndadaye mu nyuma ibikorwa bigeze hagati arava muri uwo mugwi ariyamiriza iryo bwiza kingira yavuga ati ibintu biririmo ntabwo bijyanye n'igihurundi bwarimo nicabugije ko yatowe kuri iryo bwiza kingiro nyene akaritwara ko kumbure nuko yaciye agandagurwa ntituzi ko ari kurigumizaho nuko yacyari hindura ibyo rero birashobora gutorega umuti iyo haje abategetsi by'ukuri bakeneye guhuza abantu twebwe ariko aho duhagaze ni ku masezerano y'Arushaho nta na kimwe twahinduye twebwe tubona ko abarundi bateza gufatanywa n'amasezerano y'Arusha nk'uko bayasezeranye bisigura ko tuzoguma tugwanira ko baho ibwirwa shingiro byubahiriza amasezerano y'Arusha kucyanyuma ati mbega hamwe amatora yogenda neza nubwa mbere habaye amatora kandi ubudufashije hanyuma ivuye mu gato mu matora bikemerwa n'impande zose twebwe tuzobifata gutya
ati naye handi ngo amakungu
ati hanyuma none amakungu ntazoca avuga ko ibyo musaba ataho bifatiye ehega hariho n'ikintu abantu biyenda ko twebwe ntidukeneye amakungu ko tubwira ngo ibyo musaba birasaba bifatiye twebwe turabarundi bipfuza kuba mu Burundi ntituri mu mahanga ntituryoherewe ayo mahanga ntituri kubyina muri ayo mahanga turi mu mahanga kubera ko twatujijwe mu gihugu cyacu kitwa Burundi ejo naho bije mu gatondo ingorane zihari zitorewe umuti twese turi mu gihugu ntabwo dukeneye kujya kwambambira amahanga ngo abariya dukingira kandi dufise igihugu turi abana b'u Burundi twese icyo abantu bakwikama bacumba ntabwo ntace dusaba amakungu twebwe dusaba Burundi bwatubyaye ko kiri igihugu cyacu twese abahutu n'abatutsi bakakibanamwo abatwa n'abaganwa bakakibamwo abatunze n'abakene bakakibamwo umuntu wese yubahirijwe mu iteka giwe n'umwidegembe wiwe atawitwa umwende gihugu n'umwasi w'igihugu twese twitwa abana b'u Burundi icyo nico tugwanira ntabwo tugwanira kw'amahanga twakira
nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro Pacifique ninahazwe akajambo kanyu kanyuma mwiteze matura y'ihumbi 2020 ico mubwira abantu badi bakiri canke muri uwo mugambi ugo rugamba auto 3e manda ikigiye gukurikira muri make akajambo kanyuma kanyu
ico nagira mpereze ko sanu wamaze ukivuga abashaka kwitoza bose gutwara igihugu nibunze uyu muruho uri mu Barundi iki kiganiro nagenda mbwire ko ndagishimye cyane kuko kuva tujya mu njyane z'2015 nibaza ko ari cyo kiganiro cya mbere ngiyemwo twese tukavugana umutima ari uw'urukundo rw'igihugu tukavugana atabitana amazina y'ibikoko tukavugana nk'abana twese b'u Burundi bafise indoto imwe uri kurumviriza urumva ko baba abahora abegereye ubutegetsi baba abari no mu buhungiro bategereye ubutegetsi bose bahuriza ku kintu kimwe abarundi barabushe barakeneye umuntu abahuza barakeneye kuba mu gihugu batekaniwe bose abariko baritoza rero tubasaba ko bokwerekana by'ukuri intumbero bafise kugira ngo uyu muruho w'abarundi bawuheze uwuzotsinda ntawenzi se nta rimwe mvuga ngo ni akazotsinda ntawenzi ariko uwo wese yipfuza kurongora igihugu cyacu namenye umutwaro afise ukungana n'icyo agiye kwishinga uko kwitingana turonke umukuru w'igihugu w'abarundi bose unakanatsinda nama nkunda kuvuga ni abarundi baratangaje batora umukuru w'igihugu nkuko kujya umuntu bamuhakazi bahegiye kumutora bakacyamwita se barundi ni ukuvuga ko bamusaba ati tubera ababyeyi twese atankunzi ariko ugasanga umuntu mu gutwara bamwe abita abana b'u Burundi abandi akabita abansi b'u Burundi turasabye abarota kuturongora ko boje bafise intumbero yo guhuza abarundi singira ko n'ikindi kintu kibaba abantu bavuga ngo bazitoza ariko nta n'umwe wumva avuga icyo azokora bino bibazo bihanze abarundi uyu muruho abantu bafise turasabye abo bantu ariko bavuga ngo bazitoza umwe wese agenda avuga ati ku kibazo kinaka kizwi kinaka nje nzokora iki maze utangure kumenya ko by'ukuri hari abagabo nuko abantu bibaza ko kujya mu butegetsi ari ukujya kurya umunyenga bagakomerwa amashyi bakagirwa igihugu atamuti w'ibibazo abarundi bafite
hanyuma ku mpunzi zitari nke ziri mu bihugu bitandukanye by'akarere canke mu yandi mahanga
impunzi nanjye ndi impunzi twese turi impunzi twebwe twifuza ko duhumurizwa hakabaho umuti utomoye ku bibazo byatumye duhunga cyane cyane ibibazo bijyanye n'umutekano wacu cyo ni kazi gikomeye gose abashaka gutwara Burundi bateza gutomora neza ingene bagiye kudukingira impunzi rero twe tufite ijwi rimwe twifuza gutaha abategetsi bayimenye twifuza gutaha mugabo tuzotaha ruko hariho ibidukingira zituzotaha tugiye ku macuniro
murakoze cyane gose
ihambaye
yego
hanyuma hari n'ikindi kumbure abantu batagumana mu mutwe ati mbega ibyaha byakozwe muri iyi myaka ko twama turi ko turabyerekana byo byo tugiye kubyibagira nta na gato
murakoze cyane gose Pacific
yego
murakoze cyane murakoze cyane gose Pacific ni nahadze yakoze na Fatima Alimasi Kalala yegena ni jamajwi hamwe na engineer Sidra kabari kumwe muhinga bw'ivyuma Pacifique ni nahazwe twatwa mutumiye nk'umwe mu batanguje urugamba alt au troisième mandat mu gihugu cy'u Burundi biyamira izindi manda ya president nkuru nziza kino kiganiro cyose mushaka kucongera kucumviriza kuri zitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose mandanye kumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye mandanya kumviriza ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu